Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, nongeye kubasuhuza mbaye ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Kumbuza umutekano baragira imisako nyene bagashabana n'abantu babayeho batarabe abene igihugu baho ata pasiporo atarese passe urumva atakinda kimwe kibaho uburenganzira bwo kuhaba bagashabirukana rero bo barone babanza gufungwa.
Uwo ni Madame Niyonkuru Letitia, ni umustanteri wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba, aho abarundi birukanwa muri Tanzania baca basubiye mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye lisansi yabaye ingume mu ntara z'amajyaruguru y'Uburundi. Turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru yibanda ku Burundi. Ntimucikwe kandi na cya kiganiro Ntorere Kazoza, mugume ku maradiyo yanyu. Abarundi bajya gukorera amafaranga mu gihugu cya Tanzania basaba abategetsi b'u Burundi kuvugana n'abategetsi ba Tanzania kugira ngo abo Barundi ntibajye bahohoterwa bagiye gupagasa. Ibyo babisaba mu gihe Abarundi 80 birukanywe ku butaka bwa Tanzania bavanywe muri za kasho. Abo Barundi bavuga ko Abatanzania bidegembya uko bashatse mu Burundi, ariko Abarundi ntibidegembye gutyo muri Tanzania. Abategetsi ba komine Mabanda mu ntara ya Makamba, aho abo Barundi banyura bataha, bavuga ko abo Barundi bafatwa kuko bashaka kwidegembya muri Tanzania kandi nta mpapuro zibahesha uburenganzira bafite. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana adufite inkuru irambuye.
Aho Barundi bavuga ko bahohoterwa, bakibwa, bagakubitwa ndetse bakanafungwa, benshi baba bagiye gukorera amahera aho barima mu mirima y'Abatanzania. Twabaje bamwe mu Barundi baherutse kwirukanwa ku butaka bwa Tanzania nyuma yo kurekugwa mu mahohero aho bari bafungiwe muri Tanzania, baratubwira uko bimeze.
Kwinjira biroroshe.
Kwinjira birashoboka, bakakureka ukinjira, ariko bakubonanye ije kibare bakagitabura kugira ngo baronke uburyo bw'ukuntu ubakorera mu mirima yabo, kuko bavuze imirima minini minini bagashaka ko ugenda ubakoreye. Babanza kugufunga bakagushyira mu igereza kugira ngo bagukoreze uko bishakiye, uzoveho umaze ayo mezi y'igifungo bagukatiye.
Twebwe barazi no bafise amakinga, twe tugenda hariya amakinga tuyafise bakatwakagasigara hariya mugabo, twebwe bagino n'amakinga bayasubirana inyuma atara kimwe batswe. Twebwe uvuye naho bugiye mu isoko bagufata kuri umurundi ukambuga ibyo ufise, mugabo bagino baratembera bakagenda.
Abo Barundi barafise icyo basaba abategetsi b'u Burundi.
Leta y'u Burundi arikwiye gukora ikintu cyo kuvuga yuko bavugane n'abatanzania kungene Abarundi nabo bagiye hariya ntibabafate nabi nk'uko abatanzania ngaha baza ngaha iwacu ntitubafate nabi.
Nukuri Uburundi butize ikibazo cy'Abarundi babemererewe nabi muri Tanzania n'uko n'abatanzania bidegembya mu gihugu cyacu. Nukuri ni ngorane. Twarababaye, twarabaradufashe nabi. N'umutanzania ahoraza mu gihugu cawe, muhuriye nko mu gihugu cawe, wowe umufata nk'iki? Nabo barabe n'ukuri ukuntu badufashe, kuko Burundi na Tanzania ni igihugu kibanye, turakirondereramo nabo bakakirondereramo. None badufashe nk'uko tuzogiranira imigenderanire gute?
Niyo nkuru Laetitia, musitanteri wa komine Mabanda mu ntara ya Makamba. Abo Barundi birukanwa baca avuga ko abo Barundi bafatwa babatavyangombwa bafise.
Igihugu ca Tanzania si igihugu cy'iwabo, bagaca binjira uko nyene atapapuro na rumwe rwo kuba mu cyo gihugu bafise, bakitorokera agaca ku mipaka. Nabo inasanzwe ari ku mipaka Ruyigi cane cane na Rutana na Cankuzo na Muyinga, baragiye guca amafaranga. Hama nabo igihugu cyose kizicungera, kumvuza umutekano baragira imisako nyene bagashabana n'abantu babayeho batarabe abene igihugu baho ata pasiporo atarese passe, urumva atakinda kimwe kibaho uburenganzira bwo kuhaba, bagashabirukana rero bo barone babanza gufungwa. Abonye baba bagiye kuhaba banza guca mu gasho, hajya mwajya mwabonye ari mwafunzwe amezi atandatu yose.
Niyo nkuru Laetitia amenyesha ko abategetsi b'u Burundi bama baje kuvugana ico kibazo n'abategetsi ba Tanzania.
Turagendera mbere menga ari mu kwezi kwa kabiri twaranagiyeyo, turabasitanira ku mpaka turabiganira ko turavugana ibibazo n'izo bantu bagenda bagatata gahembo baronse, ariko ni vya bindi nyene natwe gukya siko twovyemera cyane. Nta gihugu cokwemera yuko aguma haruja n'uruza rutarudakontoroye. Babwiye bati basi baje ni bafume baza bace muri komine, mubandikira urupapuro, mutwandikira kiri twa mwandike mustanteri wa hano dutume basutume nabukiye kwitumwe ati bari mujya muhana baraje ko bacha amafaranga batubwiye bati ngone zabo barundi rero umuheruka ari hano bon aho kumpaka duhanye ni komune twa buhirwe eri mu ntara ya Kigoma uheruka baraho nyene muri buhigwa ahimanyovu hafi ahantu bita mu gitambuka hanye hafi na hafi ariko barakorera ahamaze nka meza abiri akira ko narahenga amafaranga ya mbere aca yunguza umuntu umubonera Kigoma umubonera Dar es Salaam umubonera nze ahantu hose gukoba hehe urumva rero bafatiye hatari ku mupaka nibona ntikoza no kwisigura ngo bikunde
ariko kandi muri abo barundi bavuga ko bahohoterwa harimo nabavuga ko bakwa impapuro sinzi ko ari se passé abapolisi bagaca bazitabura ico kibazo murakize
ibyo biti impapuro ni na kalese passé kimise 15 ako nyine no twita ujirani muema urumva rero ugafise bararengeje maze ukweza meza abiri ntibo kwemere
niyo nkuru ya Etisia aremeza ko umwana w'u Burundi na Tanzania wifashe neza kandi ko abo barundi kenshi bambugwa n'abasuma iyo bariko baca mu nzira z'ikinywabi imakamba mu manuko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe beka mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Tureke ibintu byangare tubone. Jongera ni sinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyo ukuri umusereko nanje nkaho murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mu ntara z'amajyaruguru y'u Burundi lisansi ni ikibazo gikomeye hamwe na hamwe bamaze hafi ibyumweru bibiri ntayo babona umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yanyarukiyeyo kwa gatandatu araduha ibindi bisobanuro
mu ntara Kirundo kuronka igitoro cya lisansi kuri sitasiyo bibaho gake akenshi abafise ingendeshwa bikora ku gitoro cya magendu muri no misi nacyo nyene kikaba kiboneka bitoroshye imyidogo ni myinshi kubakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga canke n'amapikipiki ijwi rya Amerika ryabasanze ku gituro cy'imodokari cya Kirundo
twe byabaye ndase kweri twe nka twa motari ngahe wacu mu Kirundo bana ni ntambara ntambara umuntu ubu turabona n'abakiriya turabona naho tumwe cyo gitoro ni cya bitanu turimo turabona ku iritiro nta na kimwe tubona tukaba tubona nyene barimo baratugurisha ku iritiro 600 ni murabe ko mugira nyene kweri batuzanira ibitoro twe kabaye kweri nyene kaheze araze n'ingume n'igice igitoro kihari kuri station ariko kije nta n'iminota kimara hane wacu mu Kirundo igitoro cyo kuri station gisanzwe gigura
Niko bimeze nyene ibitoro byabuze gose kandi haraheze mpindwi atakitoro gihari kandi umushoferi azimba umukiriya akamutugiza ko nk'igihumbi umukiriya akagenda aridoga kandi utavuye ku mushoferi umushoferi kubera igitoro cyabuze
kuri iyo mvo ibiciro by'ikuyunguruza bimaze igihe byadugijwe ingaruka mbi zikaba kubiyunguruza canke kubabunguruza
kugira ingozi bahora bagira 5-4 mugabo igitoro kibuze baca bagira 6 n'indwi birashika n'indwi basanga umukiragi yari idoga
naho badugije abakiriya ntibariko baboneka kubera abantu benshi barakenye urumva byagize ingaruka mbi ku bashoferi bicagira ingaruka mbi no kubipakiza muri make ubu hagati y'inzego zose basa n'abahagaze abapakiza n'abapakira bisa n'ibyahagaze muri make
urumva nyine kabaye nyine twe twagowe nka twa motari urumva benshi imamoto batwaye kwa benezo ababosi bamaze gushyikira amamoto yabo kubera ibitoro bizimbye ubu n'uwarimo akora nyine ku ibeyi kaze ariko tukaba tubura abakiriya
mu ntara ya Ngozi igitoro cyabonetse kuri uyu wa gatandatu ni nyuma y'iminsi ine amasitasiyo yose agaragara abari bagize iminsi banywesha ibyuma byabo kuri magendu bishimye kubona basubiye kubona igitoro ku ibeyi ya leta
igitoro cyabonetse ubu ntitwidoga kabisa gatoro kariyo ni keshi yego kai cyo twasaba byasabwa yuko tubandaje kunyene kugira ngo turabe ukongetwa turaho nka gatoro kugira ngo abidepasa abacya hirya no hino aho kugira ngo baze barariha agafaranka gake nitubazimba
mu minsi heze byari bimeze gute
mu minsi heze igitoro cyari cyabuze kuko twatumaze nk'indwi atagitoro dutegetswa kuronka mu ntara ya Ngozi
mu gisagara cya Ngozi igitoro cyabonetse ku masitasiyo abiri gusa kuyagera kuri atandatu ari muri ico gisagara. Igitoro cya risasi cyabonetse kandi no kuri sitasiyo ya Masanganzira ahurira intara za Muyinga na Ngozi. Umurongo w'imodokari ukaba wari munini cyane. Amakenga ni menshi ku banyengozi ko ico gitoro gishobora gukama n'ingoga.
Sasa irashobora kuba irara iheze uyu munsi nyene. Kuko turiko turabona uruza n'uruza rw'ivyuma. Turabona ko sasa kuhere bayinywa ikaza guhera. Nko guhera ku wambe tukabatawe tuba tugifise. Birashaka gushikanye tugasoha kukigura ngo twahe tumaze iminsi kubera turabona baza kukimara hakiri kare.
Mu minsi mwakigura gute?
Inoti y'ibihumbi bine ritiro rya rimwe ryonyine gusa.
Ayo makenga bayasangiye n'umukozi w'imwe mu masitasiyo yariko aratanga igitoro mu gisagara cya Ngozi. Yabwiye Ijwi ry'Amerika ko gishobora gusubira kubura mu gihe ayandi masitasiyo atorangura ibitoro. Aho cyabonetse ku ibere ya Leta bifuza ko cobandanye kiboneka. Abataherutse gukubita ijisho kuri iryo beyi bakifuza kukibona.
Kifuza nuko igitoro cyoboneka hanyuma bakiri bakagenda ku mahera bahora bariha kubera amahera aca bameshe.
Ikibazo cy'ibitoro kiramaze gushika mu minwe y'inama nshingamateka. Ku wa kabiri w'iyi ndwi, umugwi ujejwe gukurikirana ikibazo cy'ubucuruzi bw'ibitoro n'isukari warashikirije ibyo wasanze ku rubuga. Waremeje ko ibyo bicuruzwa biboneka nabi nabi hose mu gihugu. Ku gitoro uwo mugwi w'inama nshingamateka washikirije ko abazana igitoro mu Burundi bagabanutse ushikiriza n'ikibazo cy'imashini nyabwonko zagize ikibazo mu kigo gitoza amakori OBE bigatuma ibitoro byinjira mu gihugu biteba gushika aho byategerezwa. Mu ntara z'uburaruko, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nk'aya mango sinkakaza. Naniko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizwe. Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Gitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamiranira ku Ijwi rya Amerika. Muti uno munsi kiyago cha politike gishingiye kuki? Neza na neza uno munsi dushingiye ku ruhara rw'umukenyezi mu gikorwa cyo kunywanisha abafitaniye amatati y'amatongo. Tukaba ari mu kiganiro turiko tugirana n'abatumire dusanze inyanza rake mu ntara ya Makamba.
Ntorere Kazoza.
Abatumire turi kumwe rero ni batatu. Reka mbere iwamfu bwanje widondore.
Nitwa Mpabona yo Jacqueline nkabandi umukuru mutumba Kabondo.
Mukuru Mutumba Kabondo, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze cyane.
Nitwa ndiwe n'umuryango Yohana, nkaba ndongo yisiramwe mpareke muri kumena ya Nyanzarake.
Murakoze cyane, ikaze muri kino kiganiro.
Murakoze kumbe ikaze.
Ubundi turi kumwe
nitwa nibogora rene nkabandi boneza muri mukenyezi menye nyanzarake
abone batumire turi kumereye hano muri kino kiganiro Jerome Nenzema nongere ndabahikaze muri Ntorere Kazoza umukenyezi ikibanza yoba afise mu gutatura matati ya matongo hano muri komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba mereye ku mukuru mutumba Kabondo ukivuga gute muri rusangi
muri rusangi kibazo cyo gutatura amatati y'amatongo turagerageza baratwitura hanyuma tukabatunganiriza tutaravye hirya no hino kandi bakabinezererego kuko imbere yuko tuyatatura turabereka ko biyumvikaniye bo nyene batarinze kuje mu masentare no hirya no hino ari byo byiza ari wo muti urama abantu biyumvikaniye nta gwankuru uzamwe gwakazikira usanga n'imiryango igumi ifatanye mu nda
umukenyezi ariko ivyo ni wabikora
umukenyezi arabikora neza cyane
reka ngende kwandiwe n'umujyango nawe n'umugabo bariko baravuga ngo umukenyezi mu kunywanisha abafitanye amatati y'amatongo mwibwe nk'abagabo muri kumuravyitegereza mwivuga gute
twibwe tubivuga ko turabisigishira tubona ko ari byo kuko nk'imwishira hamwe wacu dusanga dufisemo abakenyezi iyo rero turiko turakora ivyo bikorwa muri komite y'iwacu dufise abakenyezi atari bake twamatuzana no kuvuga iyo turiko turakora ivyo bikorwa tuba turi kumwe nabo kandi nabo barafise uruhara runini rwo gusikiriza ijambo niyo bariko barabikora usanga amatati amwe harimo n'abakenyezi baba bahaze kuraba canke bafise amatati nabo kuko baba basizwe n'abagabo babo iyo babonye ngo abakenyezi hari ijambo basikiritse nabo birabubaka kandi bigatuma bizigira ko bisoboka abakenyezi rero nabo nyere barafise uruhara kandi barasoboye
ariko bakenyeza uvuze muri mipareke simperekeze
simperekeza namba kuko nabo dufasanya muri ibyo bikorwa kuko hari ha bakenyezi barongoye amazone abandi arabanditsi bitereye ko bamwe ari nababitsi mwishyira hamwe wacu urumva rero abo imisi yose ku mirimo twa maturi kumwe
bakenyezi bafise uruhara ruboneka mu kunywanisha bafisanye amatati y'amatongo mufite ibyemezo bihe mwebwe
twa turafise ibyemezo vyinshi kuko tubikora tubikunze kuko mu bisanzwe iyo habaye amatati y'amatongo turabonamo ko haca hazamo n'intambara rero keshi kubera ko twamaze kubona kandi tukamenya kandi bikaduca koko iyo habaye intambara abakenyezi ari bo bashikirwa kandi baba baragusumba rero turabikora gose cyane kugira abantu banywane bareke kujyana hama amahoro
murabikora gose ibihe murabizi byo mwokwerekana amaze gukora
ego meturafise ibyo twerekana tumaze gukora abantu bagasangira kane no mu manama hose turiko turabere kujubona abantu bizana bati dushaka gusangira tugabure huko kuburi wenyene utwaye tongo wenyene ntibiguha amahoro
uturorero tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa tukabibona neza
uturiro tw'abakenyezi bo barasirutse muri cyo gikorwa mukabibona neza akarurero hariho umudamu yitwa Nibogora Rene ari muri mukenyezi menya hariho je wenyene ndiko ndavuga mpabone yo Jacqueline umukuru mutumba wo mukabondo ibitwemeza rero yuko ico gikorwa tugikora tukinezererwe kandi tukabona nibishinga ntahe nuko iyo twagiye mu matati y'itongo ku mutumba hasubiye yo mu nyuma bagabo bagira ati mbega kuberako imutazanye babakenyezi hakaba n'undi mukenyezi yitwa Nimenyaguro Lyoza akorera ku wundi mutumba Nyabutare ibyo natwe biraturemesha kuko dusanga baduhamagara ati nyabuna nyabuna nimuze mudufashe mu bibazo byo gutatura amatati y'amatongo
nyabamaze gutatura amatati agatorega umuti bakabishima
hariho ayo tumaze gutorera umuti kandi bakabishima ibitwemeza nuko iyo duhanye bagira ati mwarakoze cyane Imana ibongere imigisha ti umukenyezi yo kwama ahubwo azaja mu ntwaro akazaraja mu nzego zifata ingingo kuko biragaruka bikabanezera ikitwemeza nuko bagaruka bakadushimira kandi kindi naho babonye hagiye abagabo bonye nabo bakavuga ati mbega aba bakenyezi b'imbonezo no munsi bari hehe hari naho babankira ati tutabonye aba bakenyezi nitwemera ni mubazane bajye bakenyezi kugira badufashe nibishinga ntahe biriho n'ubu naho mwo dutuma ibishinga nta abaza gushinga igishinga nta twobazana mukabibariza mwo kumva yuko badushingira ntahe yuko tugerageza mu bijeye no gutatura amatati y'amatongo
igikorwa cy'abakenyezi mu gutatura amatati y'amatongo bavuze ko kibaye rurangiranwa mega ndiwe n'umuryango nta ntamba myizozo mwe mubona zoba zibangamira icyo gikorwa cy'abakenyezi
ntamba mi twaba tibangamiye gikorwa cy'abakenyezi nk'ubwanze nk'imwishyira hamwe ntacombona abo bakenyezi n'ukuvuga barigishijwe baramenya akamaro ko gufasha mu kibano kandi baramenya icyo amahoro avuga canke amaze ikindi naco gikomeye mu bijanye n'abakenyezi ni ukuvuga abakenyezi bafise uruhara ruhambaye kuko ubwa mbere na mbere bobo nibo bafise ingorane iyo amahoro canke amatati abaye mu kibano ubwa mbere na mbere nibo ingo zimaze kubura amahoro abantu bagasesa
ariko icyo ni gituma bakora icyo gikorwa iyo ariko nta bintu bibagora bibabangamira bituma badashika kuco bari bipfuza cyose
nta bibabangamira kuko ibyo babangamiye byo ari byo bakora bonyene ibisigaye hari abagabo batabaha umwanya ariko rero abantu nk'abakenyezi dukorana abagabo babo barabaha umwanya nabo usanga bakunda ibintu bizanye n'iby'amahoro cyewe wahongeza nabo dukorana cyangwa nabo dufasanya mu gutatura matati ntangurane mbona baragira
ati nta ntambamye zibangamira igikorwa cy'abakenyezi ugasanga bibagora niko ubibona na
cyane cyane muri iki gikorwa cy'amatungo twe turafise y'intambamye turafise nk'ahinyanzara k'abantu tuzi akagwe kaboneka kandi ugiye kuraba hesha ari cyo gituma amatati y'amatungo inyanzara k'ibyaretse ko dutora umuti ukwiye biboneka turafise abantu bamwe bazwi dusaba ko abo bantu bomenyekana hama bakigishwa banse kutabikurikiza naho kuko biba amatongo barasopanya abantu baragurisha amatongo atari ayabo ugasanga umuntu asuye kugurisha itongo kugura itongo ubugira kabiri ko yari yarimuguri yabona ko ataziburana ngo bikunde kuri icyo kintu rero turasaba yuko izari ntambamye naho tubikora hari hahandi usanga bitugora kugira tugihinyanyure kuko harimo abo bantu niyo tugikoze ugasanga hari wundi muntu yari guze kabiri agumana y'akajirya ntibagabuye bagaheza usanga hari wundi yaguze ubugira kabiri kuri uwo muntu agumana y'umutima mubi kuri aho rero hari y'intambamye twasaba abo bantu rero babatubaze tubamenye bamenyekane bigishwe banse kubikurikiza kuko nk'umuntu ashobora kugira ahantu hane hatanu kuva inyanzara gushika ikabonga kuzunguruka mu yange ngo itongo nigwiwe nk'uwo afise intambamye nyinshi mu by'amatongo kandi nabononye twe mbere biba byaratoye umuti yatabara abo bantu
ntibuvuze ngo nakagwi k'abantu none barafise ubarongoye barafise komite nakagwi kameze gute
barafise komite nyene yabo turamaze kujya turabitohoza turabona ko bafise komite kandi birababaje kuko hariho n'abanyeshuri bafise ingorane kubera ayo matati y'amatongo nk'ubu barabarondera ngo baje kubapfunganya abana bakaca batoroka ahibukeye turafise abana babiri batorotse kubera ivyo turiko turarondera ingene bogaruka kugira basubire ku ishuri
intambamye zibangamira igikorwa cy'umukenyezi ivyo yari gushika ko ntabishike ko vyose mu kunywanisha bafitanye amatati y'amatongo
intambamye umukenyezi yogira mu bijanye no gutunganya amatati y'amatongo nuko yogenda kubikora ahishije umugabo naye wewe uri umukenyezi ukaja mu nzego ukubaha umugabo ukamubwiza ukuri iyo ugiye n'ivyo ugiyemwo nta ntambamye uronka kuko wagira intambamye muhira mu gihe uva gutatura ayo matati muhira umuriro ugashika waka ariko umukenyezi ari mu nzego ategezwa kubaha umugabo akamubwira ibikorwa byose agiyemo ataca muhishije ku buryo bizerana ariko mu bijanye n'ibikorwa ubu ndabona nta ntambamye dufise kuko ubu turamaze kubimenyera ikibitwe
ibikorwa byo mu nzu murabifatanya n'icyo gikorwa cyo kunywanisha abantu
turabishobora kuko umukenyezi niwe acamenya ingene yiporogarama akamenya ati saa mbiri nja muri iki reka nca mbyuka isaha 11 nkubure ngira isuku mesure mpakaye umugabo hanyuma uheze ugende ukagenda mu bikorwa uhejeje gutunganya iby'urugo
ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye
oya ibikorwa byo mu nzu ntibikiri intambamye aho biba intambamye naho uwo mudamu aba ataramenyera ibikorwa akamenya ingene yiporogarama ibikorwa byo mu nzu n'ingene aja gutunganya ibikorwa by'igihugu
haravugwa kandi kera abakenyezi bitinya umukenyezi akumva ko afise ubwoba ubu nta bakenyezi bagifise ubwoba
oya ubu nta bakenyezi benshi bagifise ubwoba kuko baraja mu manama bakabona abakenyezi ko dufata ijambo tugasigura iby'igihugu ubu rero nta bwoba bakigira nabo baba bagifise ubwoba bukebuke ubu turaza turabagisha manama yo kubajinjibura kugira nabo baje ahabona
nta mukenyezi nimo agifise ubwoba
na mukenyezi agifise ubwoba kuko urabye ni mu bizanye ni mu matora duherukamo abakenyezi twaragerageje mu mashyirahamwe turabigisha kugira ngo barinduke baritoze nk'akarorero murabona nk'uyu mukenyezi waha arongoye umutumba wa Kabondo ni umukenyezi kandi hitoza abagabo batari bake uyu Zakerine hitoza abagabo batari bake ariko araronka amazwi ku buryo atabaronse n'igice cyayo yaronse
naronse amajwi angana iki gajake
naronse amajwi 930 wa kabiri wanje nawe acaronka 468
yari umugabo
no kuvuga rero ngaha ibizanye n'abakenyezi abakenyezi bo mu buzi bwose mutuko twatwo twose tuzanye no mu kibano ari mu bizanye n'ubutose masira hamwe matomato dusaba muri ko kwiteza imbere tugerageza kurondera abakenyezi kugira ngo babe indongozi nabo bagerageze kuraba ingene boza bararongo baramenyera ibintu bizanye n'ivyo kwiteza imbere n'ivyo kurongora abandi no guserura ivyiyumviro
byabi n'ivyuko mu gihageze mu gufata ingingo canke urubanza rugiye mu mwiherero yuko abakenyezi batihuta gufata ijambo byarahavuye
ubumbere nibo ba ubwa mbere na mbere muri ko mutamwe mubaza ati mwe mwimvira ko twokora iki cyangwa icyo twosikiriza niki nibo batangura kugira ngo muvye ibyumviro byabo hanyuma tukatsa tuteranya rero twiyumvira ibyumviro byabo kandi buryo abakenyezi nabo barafite ibyumviro gusa nuko bari babutse umwanya waho babiserurira kandi kanatsinda ne bagira ibyumviro kuko nibo babona na byinshi urabona ibizanye n'ingo ibizanye n'ikibano bobo bamamuhira bayo mababona ibintu mu kibano ariko abagabo benshi bamara ari guhanzura cyo gituma abakenyezi bazi byinshi gusumza abagabo
cyabi ni z'abakenyezi bace bakengera abagabo babo ntibikiriho ganuze
ubisanzwe turabahanura nkuko turi imbonezi imbere yabo tugeze ku rugero rwo kwigisha nako bakarasigaye kugira ngo ajijuke yubaho umugabo n'icyo gikorwa kinene y'imbere ubuturiko turakora gisigaye
kugira ngo gikoba cyo gutatura matati neza mu ruhara rw'abakenyezi ruboneke atagahaze huko gwiki
kugira ngo bishoboke ko abakenyezi boshobora gutatura matati atagahaze na cyane cyane mu byerekeye amatongo tubona gose ko hoba inyigisho ndende kubera bose tubikore urunani
bakamagana n'abasinga ntahe cyangwa abagabo bakaza bakicara hamwe bakabona ko nabo nyine abakenyezi basoboye kandi bafite icyambo bafite n'icyo bosikiriza mu gihugu kandi bafite n'uruhara rutasanzwe mu gihugu
ntabagabo bakiri intama nyizi gikorwa cy'abakenyezi muri ibyo bintu
yaho niho navuze ko hakwiye inyigisho zidasanzwe bakabahuza kugira ngo baronke inyigisho nabo abataradize ukagira ngo batange imyanya abakenyezi babo nabo baronke uburyo bwo kwisazura no gusikiriza ibyiyumviro byabo kandi navyo birakenewe kandi birafite icyo byongura igihugu
ari cyo kugaga cyakiri
hoba inyigisho mu baba bataratahura abataramya ko umukenyezi ashoboye bakamenya ko umukenyezi ashoboye kuko umukenyezi arashoboye kuko umukenyezi yamaze kuja mu nzego baba bakenyezi baramwitura ku rugero ruhagije baba bashinga ntahe baba bagabo baramwitura ku rugero ruhagije rero twosaba ko ho binyigisho mu bataratahura
urakoze cyane reka nsozere kino kiganiro hano ku ruhara rw'umukenyezi muri komine Nyanzarake mu gutatura matati y'amatongo nibutse ko twari kumwe n'abatumire batatu aribo
Nibagora Rene aserukira mu Kenyezi menya nkaba nimbonetse Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Ego murakoze namwe.
Ndiwe no mujyango Yohana aserukira komite y'amahoro ifashwe mu mukongo na Mipareke hani Nyanzarake.
Wakoze kwita bakino kigani?
Namwe mwakoze.
Nkaba nanje nitwa Mpagwe Nayo Jacqueline mukuru w'umutumba Kabondo tukaba tubashimiye kubona mwaduhaye iki kiganiro kugira nabandi baze bumve ko abakenyezi bashoboye abashinga ntaye batarajijuka barekura abakenyezi bo baje mu nzego bitoze baze barafata ingingo n'ijambo
wakoze kwita bakino higani
murakoze namwe
unishimiye niwe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza ku ijwi rya Amerika Jerome Nizema ndakiremesheje nti muranibwe mu banyu no mu byanyu naho butaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835
Chuti z'ijwi rya Amerika abakomeje kudukurikirana hadusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Martin Crucius afatanije na Fatuma Karara Animasi Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tukaba twongeye rwose kubashimira byimazeyo kuba mukomeza gukurikira ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubibutsa kandi ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mwakoze rero mwese kudutega amatwi tubifurize kugira ibihe byiza mukomeza kumva ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika tubifurije amahoro iwanyu